nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Kumunsi wa gatandatu n'igenekezo rya 2022 Ruheshi inshuti namwe bakunze umashini yo kurekira radio inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze mu makuru mu Kirundi kwabateguriye kuri uyu wa gatandatu nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umukenyezi yaraye atsukwe inkumbi ku mugwa mukuru wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi aho yahengereye uwo bubakanye ari mwitiro akamushinga amenyo mu bihimba by'ibanga akaba ngamuhora kurenga ibigo. Uwo mukenyezi ari mu minwe y'inyamiramabi kumva z'amatohoza. Leta nkuriko irahohotera abasirikare banse kuja gutana mu mitwe n'umuhari M23 muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo. Umushingwamanza Janvier Bigirimana akabona ko nyabuna abasirikare bari bakwiye kurekugwa kuko imvo zatumye banka kugwana zumvikana. Nayo mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu tugaruka ku kamo Leta y'u Burundi iheruka gutera impunzi ngo zitahuke kuko ngo mu gihugu amahoro ari umusesekara. Ibyo byashikirije urugendo rya 2022 Ruheshi ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi saya gusa kwa ruguca ku mayange mu kanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'umutekano muke mungo n'imiryango aho hari umukenyezi yaraye atswe kwinkumbi mu kugomba kugandagura ububakanye amuri yamenyo mu bihimba by'ibanga mu ijoro ryo kuno wa gatanu ku mugwa mukuru wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Uwo mukenyezi ngo akaba yagiriza umugabo uwiwe kurenga ibigo. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru ava mu bajeje intwaro ngaho muri komine Mabanda y'intara ya Makamba amenyesha ko iryo bara ryahatse kugwa mu ijoro ryo kuri wa gatanu ku mutumba Mabanda uri muri komine Mabanda nyene. Ayo makuru avuga ko uwo mukenyezi yahengereye umugabo wiwe asinziriye acashinga amenyo ku gitsina ciwe mu ntumbero yo kugica. Iryo soko rya radio inzamba gatika kawe rimenyesha ko uwo muryango warayugize ibyo byago uri mu bwoko bw'abasangwa butaka. Uyo mukenyezi nkuko amakuru ava kuri uyo mutumba Mabanda yabimenyesha ngo yashatse gukora icyo caha biturutse yuko yagireze uwo bubakanye kurenga ibigo. Uwo mugabo ngo yahavuye ko binduru ari naho ababanyi baciye baza gutabara basanga ariko aravirirana baciye bamujana ku bitaro bya Rusenyi biri ngaho ku mugwa mukuru wa komine Mabanda. Abaganga bamwakiriye bavuga ko uyo mugabo ariko aravugwa kandi ko azokira. Amakuru dukura ngaha mu Mabanda tumenyesha ko uwo mukenyezi yaciye ahagarikwa bakaba afungiwe mu gashoboka komisariya ya komine Mabanda. Abajeje intwaro bahamagarira abo barongoye kuza baritura ubutungane iyo bafite ibibazo mu miryango hakwihanira. Ivyo biruko mu gihe kuri uyo mutumba nyene hari umugabo yaheruka kwica umugore wiwe nta n'ukwezi kwari bwahere amutemesheje umupanga mu nyuma nawe acari yahura akoresheje umugozi.
Josephine Johnson Nkunzimana harakenuye mu gihugu cha Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo naho hari abasirikare batatu barasanye baca baritaba Imana. Amakuru ava mu basirikare akavuga ko boba bapfuye umwigeme maze batangura gushwana bararasana bakaba ari abasirikare b'Abarundi bo muri batanyo ya gatanu nk'uko amakuru avaho muri Congo avyemeza. Nayo leta ngo iriko hiteranya n'igisirikare cha Congo mu guhotera abasirikare banse gutana mu mitwe n'umuhari M23 muri Congo. Ako nakagohe kumushingwa manza Janvier Bigirimana akaba asanzwe ari no muhanira agateka kazina muntu mu Burundi byevuze inyuma yaho urubanza kwa abasirikare ruheruka gushikwa mu mwiherero sentare ya gisirikare. Umushikiriza manza wa gisirikare akaba yasabiye gupfungwa imyaka 10 n'ubuzima bwose hamwe n'ihadabu ry'amadolari 108. Janvier Bigirimana akabona ko ubutegetsi bwari bukwiye kumviza abasirikare kuko imvo zatumye batagwana zifise ishingiro tumutege yompe.
No munsi twibuse yuko atari ibintu bimenyerewe aho abasoda b'Abarundi banka kuja kugwana. Ni kuvuga rero no munsi mbere yuko bakurikiranwa mbere yuko bacirizo manza abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kubita agashi bakaraba igituma imvo iyo ntambara ya Congo ico kirafasha u Burundi kugira ngo bashobore kuja kuhasesera amaraso. Ibyo birahambaye kuko gisoda cy'u Burundi bundi kizwi nk'igisoda kigerageza gukorera muri discipline nk'igisoda kigerageza kwifata neza nubwo kenshi hariho akarenganyo, harimo gutotezwa, harimo guhonyanga amategeko y'ingene igisoda catezwa gukora bigenda byibonekeza na cacane ibintu by'uko baba bagihugwana bakabambika umwambaro w'igisoda ca Kongo. Ibyo byose ni ibintu biboneka yuko bitera ingorane tutibagiye ingene usanga bashiramo imbonera kure, bashiramo amakomanda batabamenyereye. Ibyo byose biratera ingorane. Kuvuga ibibazo rero bari babajije byatumye abo basoda bataja kugwana, twibaza ko byari ibintu bihambaye kugira ngo leta y'u Burundi ibikorere ko ifate ingingo ibereye. Ikindi naco tutoreka kwiyamiriza ningene abo basoda bariko bararenganywa mu bijyanye n'ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa, kuko ntibyumvikana ingene abo basoda batahawe umwanya ukwiye ukwiregura cyane ukuronka abashingwa manza babunganira muri izo manza, narigeze ari manza zihambaye bashobora guhanwa ku gupfungwa ku munyororo munini cyane. Ibyo rero bikaba byatuma ubutungane bwategerezwa kubaha uburenganzira, kubaha ububasha bwo kuronka abashingwa manza babunganira. Ubundi ho turabona yuko umengo no kubanyanyasa, kubajaniranya, kubacira imanza zitubahirije amategeko, kandi bakabikora batubahirije amategeko.
Kubwo umushingwa manza Janvier Bigirimana ngo botegerejwe kurekurwa ngo atari uko naho bakaronswa n'uburenganzira bwo guhabwa ababunganira imbere y'intahe no mu mategeko. N'ubunyene dusubire tumwumvirize,
twagomba dusabe abategetsi b'u Burundi bikubita gashi icyo kibazo bacige neza, kuko nibaza ko abasoda b'u Burundi n'abandi bazurungika yo mu nyuma nimba bibaza ko ari kubatera ubwoba, nibaza ko umuntu yofuma pfungwa akaja kupfira ku rugamba tazi cyari karazira. Tukibaza yuko rero ibyo byateza gutuma abategetsi b'u Burundi abasoda kumbure babarekura mu gihe batarabarekura naho babahe uburenganzira bwo gushobora kuburana bafashijwemo n'abashingwa manza nk'uko amategeko y'u Burundi abarekurira, yaba ibwizwa shingiro yaba n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ko umukono.
Inzamba
mwanya w'ikiganiro ku isoko, mu kiganiro ku isoko no munsi tugaruka ku kamureta yateye impunzi ngo zitahuke kuko umutekano mu gihugu ari umusesekara. Leta ya Gitega ikaba yateye ku kamo izo mpunzi kuwa 20 ruheshi, akaba ari umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi ku isoko mugishikizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko, ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbajwe hari abarundi benshi bahungiye hirya no hino ku isi, abenshi bakaba bahungiye mu bihugu bibanyi. Mu biharuro bitangwa n'igisata ca ONU citawe impunzi ku isi HCR, impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bibanyi ni 282,000 283,000. Muri bo 112,291 bari mu gihugu ca Tanzania, 48,486 bari mu Rwanda, 49,489 muri Congo, 40,336 muri Uganda, nayo muri Kenya hakaba 31,916. Leta y'u Burundi itera kamo abarundi bahunze guhunguka. Mbega ako kamo kakigwa gute na bamwe mu barundi bahunze? Ibi nivyo tugira tubayagire muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 2022 ruheshi umwaka w'2024. Ku isoko mugishikirizwa na Jewe Pya Gahungu. Kaze. kwizina rya leta ni tangazo ryasohowe n'umunyamabanga ntayigayezwa ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu abarundi bahunze basabwe gutaha mu gihugu cy'amavukiro
uyu mwaka wa 2024 duhimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu waharuyewe impunzi ku cibo kivuga giti kwifatanya n'impunzi kugira haboneke inyisho Leta y'u Burundi irahamagariye kandi abarundi bakiri mu buhungiro gutahuka kugira bifatanye n'abari mu gihugu mu bikorwa byo kwiteza imbere na cyane cyane ko amahoro n'umutekano ari umusesekara mu gihugu cyose.
Impunzi ntizifuza kuguma mu buhungiro ariko iyo zibonye mu bahungutse hari abashika bicwa abapfungwa abanyuruzwa hamwe n'abasubira komoka biratuma zitinya guhunguka. Bivugwa n'ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH Picard.
Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ngo impunzi nizitahuke mu gihugu cyabo hari amahoro abatahutse ubu tuvugana hari abari kugaruka babasha kubona aho baca bakagaruka hari n'ahandi kubw'ibihe bitoroshe zarimwo impunzi zimwe na zimwe zafashe umwanzuro wo gutaha ariko CBDH Picard yagiye itanga ingero nyinshi zaho zigezi Burundi zatotedwe zirabwa nabi ziraburabuzwa izindi ziricwa ingero ni nyinshi ariko twabibutsa nk'umunyagihugu wo mu Kirundo yatashe aguye muri Mahama Ferdinand Kambayeho aho yishwe n'abayobozi bakabimenya ntihagira ikintu na kimwe gikurikiranwa ibimenyetso ni byinshi byerekana ko umutekano w'impunzi itahutse atari mwinshi udahari kwe nka CBDH Picard turavuga ko kwitwa impunzi ntabwo ari izina abantu bahitamo canke batoranya ariko guca ubuhunzi ntabwo ari ikintu uvugira ku maradiyo ngo birabaye hari ibimenyetso canke hari ibikorwa bikorwa kugira ngo uwahunze afate umwanzuro wo guhunguka.
Jean Bosco Vyizigiro umuvugizi wa CBDH Picard yaganiriye na mugenzi wacu wo muri RPA nayo kubumenye politiki Frederic bavuga inyumvira akamo gategwa impunzi ngo zitahe gakwiye kujana n'ugushaka kwa politiki ahandi ho abahunzi batinya guhunguka kuko boshobora gushika bicwa
twebwe ko dusaba ngo dutahe kandi twanse n'igihugu cyacu mwaka 2015 ntabyirengagize ibyabaye arabizi abavoka bashikariye urubanza muri rya sentare yo mu bihugu byo mu buseruko iyo sentare yatangaje iti mu byukuri abagize amakosa n'abarondeye guca ku rundi bw'irwashingiro no kuvuga ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko gushika ubu ntiburabyemanga kugira ngo rutahe dufise umutima mu nda yari cyo tumusaba kandi turamwinginze abanze yemere rujya rubanza kuko karya karere bafata ijya ngingo ari umukuru wa karya karere uyu munsi rero ntiyemanga ati jewe ndemanze yuko vyukuri rubanza rudutsinda impunzi zose nizitahe kandi aya makunga dufashe aba bantu batahe atabwoba nitwashaka twingere tubakingire umutekano nk'uko baba babyifuza aho nta gisivya abantu tuzotaha mu mahoro mugabe bisigaye na karimi kuko benshi batashe bavuye muri za Tanzania canke mu Rwanda harimo abakuye harimo n'abasubiye inyuma harimo n'abakunzwe rero kavuga uti none ayo mahoro ajeje ta aririmba kandi n'abantu barimo barahunga rero turabona abantu bahunga twebwe akamo turakumva ariko nawe nakore mu rundi ruhande byo kugura twereke ko ari kubishaka atari ukutubesha arimwo aragushinyaguriza kandi atari byo.
Bamvuga inyumvira yaganiriye na mugenzi wacu wo kuri Radio Inzamba kuva mu mwaka wa 2021 uko umwaka utashe igenekerezo rya 2020 ruheshi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uwo mwaka akaba ariho hari haramutse hahimbazwa isabukuru y'imyaka 50 amasezerano agenga impunzi ashyizwe ko umukono aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye byagahungu nariko ndakibashikiriza kaba ndabike banuye naho utaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Imbere gusozera ano makuru kandi tubashikirize amakuru y'ibyanditswe mu binyamakuru bitandukanye mu Burundi mushikizwe na mugenzi wacu Eddie Claude Ninahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Cyatangurire kuri IBM News cyanditse ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi igihe yariko arahimbaza imyaka inamaze ku butegetsi. Yavuze ko abarundi ari ntashima kuko bashaka kuronkera rimwe ibintu byose mu mwanya umwe. Muri iryo jambo yaravuze ko ashima intambwe igihugu igereze ko mu iterambere muri imyaka ine amaze ku butegetsi. Aho ni ku byerekeye ibura ry'igitoro, yavuze ko Uburundi utacimbura, ngo ikimushimisha gusumba ngo nuko abarundi bavuga ko babuze ibintu batavuga ko babuze amahera yo kubigura. Yanongeye avuga ko abarundi bariko bubaka amazu meza cyane, bambara impuzu nziza cyane kandi bakabegwa. Tubandanye na SOS Media kivuga kwibura ry'igitoro kiriko gituma imodokari za leta zija mu rudandaza rwo kunguruza abantu. Ibyo ngo ni zimwe mu nkurikizi zikomeye zituruka kwibura ry'igitoro, ngo kubituro by'amabisi mu gisagara cha Bujumbura kibonekeza amakamyoneti ya leta apakira abantu bakanarihishwa amafaranga y'umurengera. Wicaye imbere kwa shoferi ariha 5,000, abagiye bahagaze bakariha 2,000 vy'amarundi umwumwe. Ikibonekeza ngo nuko babapakira nabi kuko ikamyoneti ishobora gutwara abarenga 50, kugira ngo ntihagire uwugenda atishuye batoza amafaranga imbere. Iwacu nacyo canditse kwibura ry'umuyaga nkuba ribangamiye amakartiye yo mu gisagara cha Bujumbura. Abakora ubuzi bakoresheje umuyaga nkuba basa n'abagiye mu bushomeri mu makomine ya Ntahangwa na Muha. Abafatanya ivyuma na bakimyozi barahagaritse imirimo, naho uwurongo w'ishirahamwe Regideso yari yavuze ko ikibazo cy'umuyaga nkuba kigiye gukemugwa. Bamwe mu bakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo ka misi yose bavuga ko hari abasigaye bakorera 5,000 ku munsi, mu gihe bahora bakorera 15,000 canke 20,000 ku munsi. Amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi tuyasozere ku nkuru y'ibidukikije, nk'uko byandikwa n'ikimenyeshamakuru Burundi Eko. Kiti igiti cy'umukaratusi kirakwiye guhabwa agaciro kuko gihambaye cyane. Mu gihe ariko arahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu w'ibidukikije, Prospera Zombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko icyo giti giciwe kimaze gukura kivamo imbaho zikomeye. Avuga ko kizira kucicira kikiri gito kandi ko ari ukugitera ku misozi kuko kitabara neza n'ibindi biterwa. Aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi. Ediko de Nazare kandi abashikiriza ndabifurize kuranigwa aho muherereye hose, na utaha kuri Radio Inzamba agatega kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edikolo denazwe arakenuye no ngaduciye dusozera makuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu. Shimire mwe mwese mwari muduteze yompi ano makuru mukaba mwari ko mushikizwa nje Bonfils Niyongere. Ndabashimire nongere ndabifurize kuranirwa mu byayi no mubanyu, mugire n'impera zinga nziza na gahwana.